Ili Necmi Demirik. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turoramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2016. Kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Twovuga nuko ubu ku isi atari kasere semenya apa muri akayepfo nta wundi dushobora kubona ashobora gusiga Francine kamuzi kandi ko Francine ariwe wa mbere ku isi mu byerekeye imikino ya sare.
Uwo ni Tarcisse Harerimana umumenyeshamakuru w'umuhinga mu nkino za Olympic avuga ku ntsinzi y'umunonotsi w'umurundikazi Francine Niyonsaba mu ihiganwa rya Birmingham Diamond League mu gihugu cy'Ubwongereza ejo ku Imana. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Nyamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse neza Aloys.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse namwe inshuti z'ijwi rya Amerika. Mu gihugu cya Somalia, umenyesha makuru w'umukenyezi azwi ku izina rya Sagal Salade Osmane yarishwe arashwe n'abantu bataramenyekana ku murwa mukuru wa Somalia, Mogadishu. Umenyesha makuru yakorera radio na televiziyo vya leta ya Somalia yishwe ejo ku munsi w'Imana. Umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'abamenyesha makuru muri Somalia, Mohamed Ibrahim Mualimu, yabwijwe rya Amerika ko Sagal Osmane yiciwe muri district ya Hodane mu gihe yaravuye muri kaminuza yo muri ako karere. Sagal Osmane abaye umumenyesha makuru w'umukenyezi agira kabiri yishwe aho muri Somalia mu kiringo cy'amezi atandatu. Mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2015 Hinda Haji Mohamed n'undi mukenyezi w'umumenyesha makuru yiciwe mu modoka yari itezwemwo ibombe i Mogadishu. Icyo gihe umurwi w'iterabwoba wa Al-Shabaab waremanze ko ari we wamwishe. Nta muhari n'umwe rero uriyitirira yicwa ry'uyu Sagal Salade yishwe jo kwa Mungu, ariko abanyamakuru bo muri Somalia bamenyereye bicwa na Al-Shabaab. Muri Afghanistan wundi mumesha makuru yishwe n'umunyamerika afata amafoto n'amasanamu ya video. David Gilkey ni ryo zina ryiwe n'umukukuruke mu gisirikare cya Amerika yicanywe na Zabiruha Tamana yarashinzwe kumusobanurira harejo kumusi w'Imana ni mu gihe bari kumwe n'abasirikare ba Afghanistan mu bumanuko bw'intara ya Helmand muri ico gihugu cya Afghanistan nyene. Nta sobanuro zirenga izi ziratangwa cyane cyane zerekeye igitigiri cy'abasirikare bari kumwe nawe canke ko hari abandi bantu boba barahasize ubuzima. David Gilkey yarafise imyaka 45 murambabarira y'amavuko kandi yari umwe mu banyamakuru barinda cyane kuko yakunda kugenda ataba mucungereye umutekano arinze gusaba. Yatanguye gukorera muri Afghanistan nyuma y'ibitero by'iterabwoba byabaye aha muri Amerika mu kwezi kw'icyenda itariki 11 n'umwaka wa 2001. Yarakurikiranye kandi intambara yabaye mu myaka y'ibihumbi 2008 n'ibihumbi 2009 mu ntara ya Gaza hagati ya Israel n'umuhari Hamas. Yatazirwa intambara ya Gaza. Yakoreye kandi no muri Haiti inyuma yaho ico gihugu giterewe na nyamwigima ikomeye cyane yihaye inkumbi mu mwaka w'ibihumbi 2010. Muri Bangladesh abantu bakekwa kuba abo mu muhari w'aba Islamu b'intagondwa baragandaguye Mahmuda Aktere n'umukenyezi w'umukuru arongoye igisata cy'igipolisi kirwanya iterabwoba muri ico gihugu cya Bangladesh. Abategetsi ba Bangladesh bamenyesheje ko abantu batatu bari ku ipikipiki bamusogose imbugita mu nyuma baca bamuhohosha n'amasasu mu gihe yarashikanye umwana wiwe aho yategerera bisi mujyana ku ishuri ejo ku munsi w'Imana. Aktere n'umukenyezi wa Babul Aktere yaraherutse guhabwa amabanga mu gipolisi ku murwa mukuru Dhaka wa Bangladesh. Imbere yaho Babul Aktere n'umufasha w'uwo mukenyezi imbere yaho rero ashingiwe amabanga yo kurongora abakora amatohoza ku bwicanyi bwari bumaze iminsi bukorera abanditsi n'ibinyamakuru n'abahagararira agateka kazi na muntu muri ico gihugu ca Bangladesh. Mu gihugu ca Peru ni muri Amerika yo mu manuko abanyagihugu bazindutse mu matora y'umukuru w'igihugu ejo ku munsi w'Imana. Abahiganirwa ico kibanza aribo Keito Fujimori na Pedro Kusinchi bafise amajwi yababana cyane. Fujimori afise imyaka 41 y'amavuko n'umukobwa wa Alberto Fujimori yahoze ari perezida w'ico gihugu cha Peru. Mu gihe umukenyezi Fujimori yoronka amahirwe yo gutsinda ayo matora, yobabaye umukenyezi wa mbere arongoye igihugu cha Peru kuva kibaho. Muri Siria, abasirikare ba Siria barabandanya begereza intara ya Raqqa iri mu minwe y'umuhari wa leta ya Kiisilamu ni mu buraruko bw'ico gihugu cha Siria. Shirahamwe ry'Abongereza riharanira agatika kazi na muntu rimesha ko inteko za leta ya Siria zifashijwe n'ibitero by'indege z'u Burusiya zimaze gushika ku rubibe rw'intara ya Raqqa. Umuhari wa leta ya Kiisilamu wafashe intara ya Raqqa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu.
Turagushimiye Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Turasubira mu kanya. Radio ya Amerika i Washington DC umwanya w'amakuru yo mu karere uhere mu Burundi, aho Abarundi barenga ijana bagizwe hanini n'urwaruka bahagaritswe n'igipolisi bavuye mu gihugu cya Tanzania. Bajejwe intwaro n'igipolisi i Muyinga bavuga ko hataragera ko bagira icyo bavuga ku ihagarikwa ry'abo bantu kuko bakiri mu gikorwa cyo kwegeranya umwidondoro w'abo Barundi. Bamwe mu banyagihugu barashoboye kumenya ko mu bahagaritswe harimo ababo. Umumenyeshamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yavuganye na bamwe mu bari bavuye kuraba abana babo.
Mu nzu y'ihuriro ry'urwaruka iyo bita Centre Jeune hafi y'ibiro by'intara ya Muyinga niho abantu barenga gato ijana bagizwe ahanini n'urwaruka begeranirijwe kuva ku mugoroba w'uwo wa gatandatu n'igipolisi. Bose bahagaritswe bavuye mu gihugu cya Tanzania. Twashitse aho bacungiwe tuhasanga bamwe mu ndongozi z'igipolisi mu ntara ya Muyinga. Batubwiye ko hataragera ko bagira icyo bavuze, bamenyesha ko bakiriko baratororokanya umwirondoro wabo. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Muyinga bavuga ko bashoboye kumenyamwo abana babo. Baratubwira uko bagiye.
Twamenye nyene mwa abana biwacu. Je urumva nagiye gusenga ariko umunsi wa kane nja nsanga bagiye. Hariho umugabo aturuka umugano niwe ngo yabatumako, hanyuma akababwira yuko abatwaye hariya muri Tanzania.
Yego, twatongesha kwa Christian.
Nawe yagiye gute?
Yagiye jese namenye kubona yagiye, nagiye kugondoka kubera nakora kure nsanga yagiye. Bajanye na mwene wabo n'uwo nyene wishwe amacumi n'umwana w'uyu niwo bagenda. Nagiye numva ngo baragiye Tanzania gukora.
Uwo musore nawe nyene yari yaje kuraba umuvukanyi wiwe. Nawe nyene avuga ko umugambi wo kujana nabo yarawufise iyo amenya ko bagenda. Nawe wamubonye?
Ariko amacumi Bernard
yarakubwiye yagiye?
Nace nango umunsi se narindi yanabona nange nawe kugenda. Yego, nawe kwandimo.
Abafise abana bari muri abo bahagaritswe bavuga ko bizigiye ico amatohoza azovamo.
Nawe wazanye utwo kujya umwana mbega yadufunguye?
Yego, yari yego n'abandi. Yego, none ko atakibagira mbona kirekire atakosa bakozererere umenga rihari gusa ubutungane bizobikora kumura basanga bana banakuye.
Ubundi bari basanzwe bahora bajayo?
Oya, je mwana wanje kweli ntiyahora jana nta n'umunsi wari.
Kwihagarikwa ry'abo Barundi twarondeye na buramatari w'intara ya Muyinga Arine Manirabarusha. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko gushika ubu ata makuru bashobora gutanga amenyesha ko bakiriko barakorana n'igipolisi igikorwa cyo kurondera umwirondoro wabo babandanya no gukora amatohoza. Imuyinga Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi. Kandi ejo ku munsi w'Imana Egide Ndayisenga umenyesha makuru akorera Radio Bonesha FM yarafashwe n'inzego zijejwe iperereza mu ntara ya Cibitoke. Mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye n'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirika Neza akaba yatanguye amubaza nimba makuru yifatwa ryiwe yari ayukuri.
Umumenyesha makuru wa Radio Bonesha FM Egide Ndayisenga amakuru amaze kuva mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi yemeza yuko kuva iha zine z'agatondo zo kuri uyu w'Imana ari mugasho, ariko nta wuzi dukuri neza neza ahafungiwe. Ariko ayo makuru nyine akavuga ko yabafungiwe mugasho kiperereza mu ntara ya Cibitoke nubwo inzego zibijejwe cyangwa igipolisi cyangwa abajejwe intwaro atawuremeza ayo makuru ko afungiwe mu iperereza mu Cibitoke. ariko kandi ababonye bidafatwa bemeza ko yafashwe n'umupolisi ajejwe ibikorwa muri komisariya ya igipolisi mu ntara ya Cibitoke bita Dokor ngo yamufashe mu nk'igihe cy'isaha zitatu n'inusu z'agatondo mu gihe Evide Ndayisenga yari kumwe na bagenzi we mbere yari yagiye kuramutsa ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu kuko Evide asanzwe mu gisagara cya Bujumbura kuva mu rwa mukuru w'Uburundi. Hanyuma ikindi twashoboye kumenya n'uko atamutahe wo kumuhagarika abamufashe baje bazanye, gusa ngo babwiye abasanzwe bari kumwe igihe bari bakibyuka mu gatondo mbere bari kubafata akayi yuko Egide Ndayisenga bamukeneye, ibyo bamubaza nta kindi ngo basubiye kubwirwa nk'uko babibonye babyemeza. Ariko kandi Egide bamutwaye mu bandi bose byari kumwe ngo nta wundi batwaye, bamutwaye wenyine.
Kugeza ubu rero nta mpamvu igaragara ifatika yari yashyirwa ahagaragara se yabimvano yifatwa rye. Ese komisiyo ishinzwe itangazamakuru mu Burundi yo hari icyo yaba yigeze ivuga kuri iryo fatwa ry'uwo munyamakuru?
Oya Edi, gushika uko nabwiriye nkanje nabuganye nabo mu nzego z'igipolisi aho twavuganye bambane yuko ibifatwa mbere batari bwarimenye. Hanyuma umugwi w'igihugu jejwe itangazamakuru nawo ntacyo abivuga ko icyo bikora ku rubuga ngurukana rumenyi. Urabona ko ibijyanye n'ifatwa ryiwe byanditswe rwose abamenyeshamakuru bari mu gihugu n'abatari mu gihugu, ifatwa ryiwe ryanditswe rwose ku rubuga ngurukana rumenyi cyane cyane kuri Facebook no muri bwa butumwa buhanahanwa ku buhinga bwa WhatsApp. Ifatwa ryiwe ryanditswe cyane, gushika ubu rero atari byo babinurwanurwa nabyo nyine ata muntu arashobora kubyemeza. Nta kintu na kimwe kirashirwa habona nk'icyo yoba akurikiranwa ko.
Eloge Wirika neza, turagushimiye cyane, ukomeze udukurikiranire iyo nkuru.
Urakoze nawe Dirwema.
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi d'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Ababa mwizinga rya Sabanerwa gushika ubu ritazwi aho riherereye haba ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa Burundi, bavuga ko ukumvikana guke gushingiye kuri iryo zinga byatumye imigenderanire itamera neza. Umumenyesha makuru wacu Eric Bagire ubusa yatembereye ku nkenga za Sabanerwa akaba aduha ibindi kuri iyi nkuru.
Sabanerwa ikirwa gito kijya giteza intugunda hagati y'u Rwanda n'u Burundi bitaramenyekana ngo kiri ku ruhe ruhande. Buri gihugu kivuga ko kiri ku butaka bwacyo. Ku ruhande rw'u Rwanda uhagaze kuri umwe mu misozi ya Kigembe mu karere ka Gisagara mu ntara ya Majyepfo, uba witegeye Sabanerwa neza ituwe n'umurundi umwe rukumbi. Ikirwa Sabanerwa muri zone Garanyunga komine Mwumba mu ntara ya Ngozi gikikijwe n'igishanga abaturage b'ibihugu byombi bahingamo umuceri. Ku rundi ruhande rwacyo hagatemba umugezi wa Kanyaru. Bwana Jean Bosco habaye inkera gutabara ku ruhande rw'u Rwanda ishinzwe gukurikiranira hafi Sabanerwa yadutembereje igishanga.
Impamvu bakifata rwawe nuko kari hagati y'ikibaye. Muri make urabona ko nka hano uruzi rwa Musamvura yaboneka kameneka. Hani tuba dukandagiramo. Abara amazi. No hirya hakaba amazi.
Ubu turi mu Rwanda.
Aha duhagaze gutya ni mu Rwanda. Urenze gutya?
Urenze aho mwiyo parisere ubwo ni mu Burundi.
Ko ntambago zigaragaza
tubatubizi twezwe tubatubizi aho tugomba kugarukira. Donc n'amaparisere yacu yo mu Rwanda akase regiriyorom naho amarundi ne protecteur ni regiriye.
Habayo yabwiye ijwi rya Amerika agenekereje ko kuzenguruka Sabanerwa byasaba nk'iminota 45.
Rebe ishorero rya mbere hari igitekeje referi
yego
hari imbere y'umucanga.
Noneho uzenguruka hiririya uze uzagira hano n'umuntu agize ukate nanone wongere ngirebo uze kujyana hariya zo hagitare bazazibwi none iki
none muna harinda mutazi uko hangana
yakareka tubabona uko hatazimuka kagumaho kereka niba harinda giye hafata ariko ntabyo wapfa kumenya.
None se turi atuntu tumeze nk'uturuuri wagira ngo ntuzo baterekerera mu turano duke
two tuzi ntwe bifashira mu kurinda umuceri
nutwa barundi
bugamamo barinda umuceri abahinze umuceri noneho bakaza kuburinda inyoni hariya rero ntaho baba yikimpamba akanugamamo imvura iguye
uburambye Niwe musaza umwe rukumbi w'umurundi utuye ku kirwa cy'Asabanirwa twabwiwe n'abamuzi nitwemerewe kugera ku icumbi rya kuko byashoboraga gufatwa nko kuvogera ubutaka bw'ikindi gihugu nta yindi nzu kabone ni yabamukomokaho yemerewe gupfa kuzamuka kuri icyo kirwa
sibyo nzu y'uwo musaza wamye ariho wari utuyeho mbere y'intambara kugeza none munsi ni ubamo n'umuryango we gusa ariko n'uwo muryango we nta mwana we n'umwe wemerewe kuba yakubaka iyo nzu urwanda rutamenye uburyo iyo nzu yagiye
ubwabyo biratangaje
biratangaje ariko bishobora no kuba bizanasobanuka na kamenya ngo ni mu Rwanda cyane mu Burundi
niwe murimo wibanze wa bwana haba yushinzwe cyambo cy'Akanyaru
po ikintu nitaho kuruta ni kureba nimba iyo sabanegwa hari indi nzu yakizweho nkamenya ngo yagiyeho ku buryo ubunubu noneho hejuru akambwira ati impamvu yagiyeho sabanegwa yarangije kuba iyi Burundi nkabimenye byaba ritari ko byagenze akambwira ati ngaze twirebera kwafite kundi bavugana no hakurya nk'abantu baba bafite ubushobozi burenze ubwo mfite giye hasa ha hanyuma akagira icyakorwa
Igisabane gutaramenyekana hiherereye ntibura guteza impagarara izavuba mu buryo bugaragarira amaso nizo mu 2014 hazamukaga inzu ya kabiri y'abarundi ariko ntibyakunze ko yuzura uyu mukecuru wa kigemba aribuka ibyaranze icyo gihe
ari nubwo indege zacu ubwo rero indege ziraza marahateranira bose abantu benshi bazana gutinda mu Kanyaru bayobora uruzi ngo rugaruke mu Rwanda ibyo byose byarangiye rero uruzi rugumye Burundi
haribazwa ngo sabane bwiri ku ruhe ruhande uyu ni umurundi
nasanze sabane kwimeza uko ihingwa n'abarundi uko nyene nubwo bayihinga ndetse natwe twarigeze kuza tuhatisha ba mama na ba papa turi abana batoya bakatisha bakaza bagahinga natwe dukina gushikana ubu rero mva niko mihinga barundi
uyu mukecuru ku ruhande rw'u Rwanda afite imyaka 66 y'amavuko
nkwaziho nuko bagateraniraho abarundi bagashaka kukagira kabo nyine
ufite imyaka ingahe
nge navutse mu 50 nasanze ara gasozi gatuha barundi
kuva hataraboneka umurongo uhamye kuri sabanegwa imigenderanire ntimeze neza ku baturage b'ibihugu byombi
vaho u Rwanda n'u Burundi batangiye guharya ku bijyanye naho ku kasabanegwa bamwe turubibe ni hariye abandi turubibe ni hariye uruzi ruri imigenderanire yacitangwa utose kara gushika no buroko muyibona nyene namwe
hano hahoraga urujya n'uruza rw'abantu benshi
kambere twaragenderana ta kibazo ariko burabona ko atari byiza
kubera umutekano muke batuye akarere ka Gisagara bavuga ko warushingiye kuri iki kirwa cy'Asabanegwa hari bamwe mu bari baturiye umusozi wa Kigembe ubutegetsi bwimwe mu myaka yashize kuko ngo harimo nababuriragamo ubuzima bwabo mu gihe bikiri hagati na hagati rubanda bo barakomeza mu gihirahiro akabiri rubusa ijwi rya Amerika Sabanegwa ku rugabano rw'u Rwanda n'u Burundi
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kumakuru yerekeye inkino ejo kumusubira imana umunonosi w'umurundi kazi Francine Niyonsaba yaratsinze kwiruka imetero 800 mu higanwa ry'inkino rya Birmingham Diamond League mu gihugu cy'Ubwongereza. Twaganiye na Tarsisi Harerimana umenyesha makuru muhinga mu byerekeye inkino za Olympic atangura avuga kugene yaki insinzi ya Francine Niyonsaba.
Twayakiriye neza kuko so twovuga nuko ubu kwisi atari Caster Semenya uno apa muri Afrika yetu nta wundi dushobora kubona ashobora gusiga Francine kamuzi kandi ko Francine ariwe wa mbere ku isi mu byerekeye imikino ya sare ni ukuvuga rero inkino zabereye aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byerekeye inkino mu gihe hariye igihe ibyita bya hiver ikindi twovuga nuko bisa nuko bigoye kumenya uzoba ari umuhinga muri izo nkino mpuzamakungu zizobera Rio tugereranyije ibyo Francine ariko arakora kuko murazi ko Semenya ryari ngaho Birmingham iyo muhinga akaba yaramutsinze Iraba akaba yaramutsinze ni Roma ingene rero Francine yahora abigenza tugereranyije n'ingene yahora yiruka kera nuko yatangura kwiruka akanyaruka kiri kare mu metero 400 za mbere ni ukuvuga rero naho Caster Semenya ariko aramutsinda yari Birmingham bishobora ko Francine ashobora kuronka imyimenyerezo ikomeye cyane izomutuma ashobora kuronka uburyo bwo kugira umuhigo nk'uko yahora abigira agaheza akagenda hakiri kare akaronka abamufasha agashobora gutsinda uyu muhinga atuka mu gihugu cya Afurika y'Epfo ariko ibyo ni byiza kubona yatsinze Birmingham kuvuga ko hari n'ayandi mahiganwa tubindiriye ingene bigenda nuko Francine yagerageje kugenda hakiri kare mu metero 100 akabasimenya ari yadutse akamusiga mu metro 50 aragerageza kwijana wa mu caster kandi arashobora kumusiga kubyukuri tubona ko Francine ubu kwisi ari wa kabiri wa mbere akaba ari caster semenya
muri make mu kurangiza mu gihe hasigaye amezi make ngo inkino mpuzamakungu za Olympics zitangure mu gisagara cya Rio de Janeiro muri Brazil bivuze ko mwako muravuga mubona afise umwanya gushora guhindura kugene yiruka nahatangura kugerageza gusiga abo bariko barahiganwa kugira ngo igihe izo nkino zizoshika azobe yiteguye neza kugira ashobore gutsinda semenya amahigwe mu muha ayahe muri make
amahigwe nuko kenshi tudashobora kugerana na I'm a meeting n'izo bita ze Olympics kuko muri ze Olympics kuko bagira amahiganwa menshi mu mwanya muto ariko icyo novuga nuko tubona ko nk'abakenya bakomeye basa nuko barahunga semenya bahunga Francine biturababuri basa n'abariko barinyegeza ariko ku by'ukuri turabye imyanya imaze kugirwa Francine afite umwanya mwiza hakenewe rero yuko yoje ahantu agatekereza akaronka abamumenyereza akiga n'ingene semenya yiruka n'abandi bakenya bazoza mu nyuma ni kuri tubona ko Francine afite amahirwe yuko ashobora kuronka umwanya mwiza mbere akaronka n'umudari aho iyo muri Brazil ariko radi ko ibyo byose by'inkino biragoye Francine yobira amagara meza ubundi nawe uyo mu Afrika y'epfo akabakomeye abakinnyi ntiturababona rero hakaba n'abandi bashobora kwaduka nk'abarusiya n'abo bafite ingorane ariko ni byiza amahigano yose amaze kugira amahigano ashika kuri atatu akaba yatsinzwe abiri ubu akaba atsinze twibaza ko amahigano azoshya semenya azoronka ingorane
urakoze yari Tarcisse Harerimana umuhinga ku vyerekeye inkino za Olympic twako turavuga ku ntsinzi y'umunonotsi w'umurundikazi Francine Niyonsaba mu metero 800 mu ihiganwa rya Birmingham Diamond League turabashimiye kuri ikiganiro murakoze
okay, merci.
Naho ku makuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini dutega amatwi Jean-Claude Munyandinda ku byerekeye u Rwanda
mu mupira w'amaguru ejo wundi kwa gatandatu kuri Stade Amahoro i Remera ikipe y'igihugu y'u Rwanda yatakaje burundu ikizere cyo kuzabona uburenganzira bwo kwerekeza muri Gabon mu mikino ya nyuma yo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha iki kizere nubwo n'ubundi cyari gikeya cyane cyaje guhuhuka ubwo ikipe ya Mozambique yatsindaga Amavubi y'u Rwanda ibitego 3-2 mu mukino ubanziriza uwa nyuma mu itsinda rya 8 ubitego 3 bya Mozambique 2 muri byo byatsinzwe na Elias Gaspar Pelembe ari nawe kapiteni w'ikipe ikindi gitsindwa na Abson David Manjate Jacques Tuyisenge wa Gor Mahia yo muri Kenya niwe watsinze ibitego byombi by'u Rwanda gutsindwa ku ikipe y'u Rwanda iyobowe n'umutoza Jonathan McKinstry ukomoka muri Irlande kwatumye bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bari baje kuri Stade Amahoro bagenda bitotomba bavuga ko uyu mutoza adashoboye ndetse ko akwiye guhita yegura nyuma y'umunsi wa gatanu ari nawo ubanzirizwa nyuma mu matsinda u Rwanda rufite amanota 6-15 ikipe ya Ghana niyo ifite amahirwe hafi ya yose yo kuzazamuka ari ya mbere muri iri tsinda rigizwe na Mozambique u Rwanda Ghana n'ibirwa bya Maurice tunyarukiye mu mikino y'abafite ubumuga ishyirahamwe ry'imikino yo muri iki cyiciro NPC Rwanda rimaze kubona inkunga yo guteza imbere umukino wa volleyball bakina bicaye sitting volleyball iyi nkunga igenewe amakipe y'abakobwa yatanzwe n'umuryango witwa Christian Blind Mission CBM biturutse ku mushinga wateguwe n'ihuriro NIDOR rigizwe n'amashyirahamwe y'abafite ubumuga mu Rwanda Celestin Zeyimana perezida w'ishyirahamwe ry'imikino y'abafite ubumuga NPC Rwanda arasobanura uko byagenze kugira ngo iyo nkunga ishobore kuboneka
CBM nayo yari hari mu bantu babaye touched cyangwa se mu bantu babaye convinced yuko koko sport ari tool ya social integration cyangwa se sport ari igikoresho gikomeye mu gusubiza cyangwa mu gutuma abafite ubumuga biyumva muri societe ndetse n'abandi bagenzi babo bakemera yuko bashoboye babonye ko ari byo bemera yuko bagiye kudufasha guteza imbere sitting volleyball mu bari n'abategarugori mu Rwanda dukora umushinga dufatanije na NIDOR twageze amahirwe umushinga wari ugera mu 1,000,000 by'amayero ariko 1,069,000 uyu mwaka nibyo byabashije kuboneka mu guteza imbere sitting volleyball mu turere dutandatu tw'igihugu
utu turere dutandatu twatoranyijwe n'uyu mushinga wo guteza imbere umukino wa sitting volleyball mu bakobwa ni Gicumbi Gasabo Bugesera Gakenke Musanze na Ruhango yari Claude Munyandinda i Kigali
I Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyemviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe iterambere mu makungu USAID mu mfunyafunyo nibicishije mu mugambi Power Africa, umugambi watangujwe na Perezida Obama, yaratanguje ibikorwa byo gukomeza no kongereza imihora itwara umuyaga nkuba mu gihugu cya Nigeria. Amahinguriro atatu ari mu gisata cyo gukwiragiza umuyaga nkuba muri Nigeria niyo azofashwa mu kwagura inyubakwa zayo hamwe n'ubuhinga ayo mahinguriro asanzwe akoresha. Ibyo bikorwa byahagarikiwe na James Inwister, uwuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nigeria. Ambassador James yavuze ko bizeye ko gushyigikira aya mahinguriro bizofasha cyane igisata cy'umuyaga nkuba, ngo kuko bizoheza bigafasha kukwiragiza hose. Ibyo ngo bikazofasha abanyanigeria batari bake, bikanabera akarorero ibindi bihugu bya Afrika. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 Perezida Barack Obama yatangaje ko umugambi Power Africa uri kurakorana n'amareta amwe amwe ya Afrika bicishijwe mu bikorero twabo n'abandi basanzwe bakorana kugira bongereze umuyaga nkuba ku rugezo rw'imihora imiliyoni 60. Uwo mugambi uramaze kurangurwa ku bice 14 kwijana. Umugambi Power Africa uri kurafasha kandi kurondera amafaranga yo kugira icyo gisata gishobore kwagura amasoko yacu.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jo timwese muduteza amatwi mukanye turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamari imbere yaho mbona mugenzi wacu Aloys Bigirimana agarutse muri studio kugira abibutse ibice bikuru bikuru bya bigize amakuru yabashikirije. Aloys
rakoze Fidele mu gihugu cya Somalia umenshi makuru mukenyezi azwi ku izina rya Sagal Salade Osman yarishwe arashwe n'abantu bataramenyekana ku murwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Umenshi makuru yakorera radio na televiziyo vya leta ya Somalia yishwe jo ku munsi w'Imana. Sagal Osman abaye umumenshi makuru mukenyezi agira kabiri yishwe muri cyo gihugu cya Somalia mu kiringo cy'amezi atandatu. Muri Afghanistan naho umumenyesha makuru w'Umunyamerika afata amafoto n'amasanamu ya video yarishwe. David Girky niryo zina ryiwe, ni umukukuruke yari umukukuruke mu gisirikare cy'Amerika yicanywe na Zabihullah Tamana yarashinzwe kumusobanurira hari ejo ku munsi w'Imana. Ni mu gihe bari kumwe n'abasirikare ba Afghanistan mu bumanuko bw'intara ya Helmand yatanguye gukorera muri Afghanistan nyuma y'ibitero by'iterabwoba byabeye muri Amerika mu kwezi kw'icyenda tariki 11 umwaka w'2001. Muri Bangladesh naho abantu bakekwa kuba abo mu muhari w'aba Islamu bintagondwa baragandaguye Mahmuda Akhtar, ni umukenyezi w'umukuru arongoye igisata cy'igipolisi kirwanya iterabwoba muri Bangladesh. Abategetsi b'icyo gihugu bamenyesha ko abantu batatu bari ku ipikipiki bamusogoye imbugita mu nyuma baca bamuhohosha n'amasasu mu gihe yarashikanye umwana wiwe aho yategerera bisi imujyana ku ishuri hari ejo ku munsi w'Imana. Mu gihugu cya Peru naho ni muri Amerika yo mu manuko abanyagihugu bazindutse mu matora y'umukuru w'igihugu hari ejo ku munsi w'Imana. Abahiganwa muri ico kibanza ni Keiko Fujimori na Pedro Kuczynski bafise amajwi yababana cyane. Fujimori afise imyaka 41 y'amavuka n'umukobwa wa Alberto Fujimori yahoze ari perezida w'ico gihugu cya Peru. Mu gihe uwo mukenyezi Fujimori yoronka amahirwe yo gutsinda yababaye umukenyezi wa mbere arongoye igihugu cya Peru. Muri Siriya naho abasirikare barabandanya begereza intara ya Raka iri mu minwe y'umuhari wa leta ya Kiisilamu ni mu buraruko bw'ico gihugu cya Siriya.
Inshuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, tubatumiye kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio y'Ijwi ry'Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.